mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri 10 na Joediani na hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze kuri mwese njuti bakunze
amazera ntoki yashizeho wundi muntu tazi urumva ko ari kibazo kigoye hari n'igihe bayasiga kurubaho mu ico gihe rero akazi kabagafuye ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane.
Uyu ni umwigisha wo kwishura inshingiro rya Musenyi ya kabiri turi muri komune Mpanda y'intara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi agaruka ku kibazo c'isuku rike rivugwa mu mashure yo muri iyo komune. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye impunzi z'abarundi bagera kuri 10 mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bari mu minwe y'igipolisi bagizwa kuba mu mirwi irwana. Turazigaruka ko handi hato hagataho abakunzi b'umuririmbyi w'umuganda Radio yitabye Imana kuri uno wa kane ijwi rya Amerika ribandanya ribahoza murabahagufi y'amaradiyo yanyu mu mpera. Turaza kugaruka ku vyamuranze. Ariko imbere y'ivyo nemeye mbanze ndababwire muri make ko Leta z'Ubumwe za Amerika zishikiriza ko zihagaritswe umutima n'ukwirahiza kwa Raila Odinga nk'umukuru w'abanyekenya. Amerika imenyesha ko idashigikiye na gato ico cose coza giteye kubiri yibwirizwa nshingiro hamwe n'ikurikizwa ry'amategeko muri Kenya. Ivyo biruko mu itangazo ya Departement Leta z'Ubumwe za Amerika ryasohotse ejo kwa kane. Amerika muri iryo tangazo isaba ishimitse Leta ya Kenya kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza kiriza ikiri ku mutima no gushira mu ngiro ingingo zafashwe na Sentare aho yasavye iyugururwa ry'amateleviziyo yahagaritswe igihe yagirizwa gutangaza ibirori vy'idahizwa rya Odinga wenyene yikoreye. Odinga mukibuka ko yirahije nk'umukuru w'abanyekenya ku itariki ya 30 kwezi kwa mbere mu ntumbero yo gutesha agaciro amatora y'umwaka uheze hamwe n'abategetsi bayemejwemo. Gutana mitwe gukomeye kwarabaye hagati y'abimukira bamuka muri Afrika hamwe n'abimukira bamuka muri Afghanistan kuri uno wa kane mu karere ka Kale ni mu buraruko bw'u Faransa. Aba bagera kuri 18 barakomerekeye muri uko gutana mu mitwe, bane nabo muri bo barakomereka bikomeye na bivuye ku masasu y'abamijaguyemo hamwe kandi hadi bari hagati yo gupfa no gukira no kuvuga ko barembye. Umwimukira agira gatanu bivuga ko harembye cyane n'abategetsi bo muri ako karere karimwo abimukira kira baharurwa majana bafise ivyizigiro vyo kuzojabukira mu mpisho mu Bwongereza. Ugutana mitwe nkuko kwari guheruka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017 igihe imirwi ibiri y'abimukira bamuka muri Afghanistan yarasana bafise ivyo bapfa hagati yabo. Amashamwe avuga ko abimukira bashika ku majana 8 aribo baba kale mu Faransa mu gihe abategetsi baho bo bavuga ko abahaba bari hagati ya majana 5 na 5 hamwe na majana 6. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ariyo @akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com na kuri Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu. Amashure amwamwe mu ntara ya Bubanza turi mu gihugu cy'u Burundi yugarijwe n'ubukene butuma adashobora kuzitira inyubako akoreramwo. Ivyo rero bigatuma abahita bitiza ayo mashure mu gihe bafashwe n'umusonga atatuzu twasurwume twegereye aho bari. Abana bati biravuna kwigira mu myanda. Habigisha nabo bati ntimurira busema natwe ntitworohewe. Mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza aratubandaniriza ino nkuru.
Ora ibirasi abanyeshure bigiramwo hamwe n'ubuzu bwa sugumwe muri rusangi ahanini byubakwa mu ntererano y'abavyeyi. Ku mashure amwamwe twaciye ko abayobozi baho batubwira ko abo bavyeyi baterera ibikoresho byo kubaka hamwe n'amafaranga y'abafundi bubaka. Nari kubijanye no guheraheza inyubako ko gushira ko imiryango hamwe n'amadirisha bigakorwa na leta. Kwa kuriri ndo shure shingiro ya Musenyi ya kabiri iri muri komine Mpanda, ibirasi bimwe bimwe bitugawe abahita babyitumamwo. Ivyo bigatuma abanyeshure bama bazindukira mu bikorwa byo koza amazira ntoke banasanga yasizwe kukibaho no ku ntebe bicarako. Uyu mwigisha wo mwaka wa kabiri avuga ko binatuma batakaza amasame yo kwiga.
Barashira mu ntebe canke hasi bakinjiza mu ntebe ndane tukagira ibibazo gose abana bakabajene kandi tuba tubahohoteye nyene uravyumva. Amazira ntoke yashizeho undi muntu utazi urumva ko ari kibazo kigoye kuyakura. Turabona ko abana nyene babaye jene turabahohoteye natwe nta kundi vyogenda barayakura bakoresheje isuka cyangwa power akabakorokana bikaba nabi gose. Hari n'igihe bayasiga ku rubaho mwico gihe rero akazi kaba gafuye. Ayo masaha mwiyinga ugiye kuyaharura ni menshi cyane.
Ushitse no kuri rino shure rya Bubanza ya mbere iri ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza wakigwa n'umunuko mwinshi naone uva kukubura imiryango y'ubuzu bwa sugumwe maze abahita bose bagahita barahituma nk'uko indongozi z'ishure zibivuga. Kukaba nkako ugishika mu bwinjiriro bwabwo wakigwa n'amazira ntoke. Abanyeshure ntibiborohera kwiga kuko biga bafunze ku mazuru. Uyu numwe muri bo
n'ukuri tuko turiga uradusanga mu ishuri. Abanyeshuri barakunda kwifata ku mazuru eka usohotse no ngahanze ni buhagaranga imbere y'umuryango kuko umuntu kuba mwisi gose cyane eka aho bakorofye birarenze na muntu yohagarara ngaha yotsa yiruka.
Ibintu byunyugwa nuko nubwo buzu bwa sugumwe butugagwa ari buke ugereranije n'igitigiri cy'abanyeshure. Ku banyeshure 1,600 bahiga bakoresha ubugera kuri 12 mu gihe bwategerezwa kuba 24. Vyongeye iri shure shingiro rya Bubanza ya mbere nta ruzitiro rifise. Imbere yaryo hakaba utuzu tw'idandarizo hamwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Umwunganizi w'umuyobozi w'iri shure Nzabara Ntumye Samson avuga ko ari nayo mvo y'umunuko uharangwa.
Ahanini twobita ku bantu batangwe kubaka ayo mashure kuko bayubatse ntibayugaye, batayugaye n'abanyeshure bagomba bagira ntibagomba bagwira. Hama murabona ko kwegera stade iyo hari umupira abashayo bose bafaho baroye ntibarabati tugende ndani muri kajya kanako kabigenewe ashafaharoye. Hama rero ugashukora n'abahita barengana kubera hatugaye kuko nta n'uwo babuza ngo rehakujaye ntiho mushambona uwo munuko zanana ngaho nshutima mu
Ubukene bw'amazi kuri iri shure buza bwongereza ingorane. Abanyeshure babwirizwa kwama baza bikoreye amazi bakoropesha muri ubwo buzu bwa sugumwe.
Misi yose twaba tuza twikoreye amazi tukakoropa mugana abana baca bahagira nabi.
None munsi natwe twaje tuyazanye ugasanga n'ubunye abana bahononye.
Mwaje muzanye iki?
Amazi
yo kugira iki?
Yo kuhakoropa.
Aba banyeshure hamwe n'abarezi bavuga ko hamwe atagikozwe ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubashwaramwo. Uyu mwigisha avuga ko bafise amakenga y'ingwara.
Murumve ko hamaze kuba kanuko na kanuko nuko atari byiza ku muntu kumburengira ngo zova mu tugwara kituzi zova mu izarizo mwe byo byose ahantu hose hatari isuku amakenga ntabura y'ingwara zishobora kwaduka.
Ku ruhande rw'abavyeyi ubaserukira ku ishure rya Lise Bubanza Bigira Imana Rui abona ko bobandanya baterera mu nyubako ku neza y'abana babo. Zimwe mu nzitizi ababyeyi n'abarezi bashira imbere yo kubura inyubako nziza ni ingingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero yo kudatoza amafaranga mu babyeyi abajeje intwaro batarimwo nk'uko abayobozi bari basanzwe babikora. Ibyo byatumye hamwe ababyeyi banka gusubira guterera ahandi naho abayobozi bagatinya gusaba iyo ntererana ababyeyi. Uko biri kose abayobozi b'amashure bataka leta guterera mu nyubako z'ishure. Ibubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze kuducukumburira igisata rero duca tubandanirizamwo ikiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ni igisata c'impunzi, impunzi z'Abarundi zirenga kuri 10, harimwo abaserukira abandi bapfungiwe mu ikambi y'impunzi Nduta muri Tanzania, abandi batatu nabo bungururijwe gufungirwa ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi irimwo bagirizwa ko babafitaniye imigenderanire n'imirwi y'abarwanyi irwanya leta y'u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yarusha muri Tanzania, Pierre Claver, niyo nkuru yavuganye kuri telefone na bamwe muri abo Barundi bari mu ikambi ya Nduta, maze adutegura ino nkuru.
Abenshi muri izo mpunzi ziriko zirafatwa n'igipolisi cya Tanzania mu ikambi ya Nduta n'abaserukira abandi, abatwara amazone canke abahoze bayatwara, incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Turabye abantu bose bafashwe uretse abasore bakeya, abasigaye bose bagiye barobora incabwenge, incabwenge bagiye bafata abatwara. No munsi abasore baba bafashwe hari haba bakwemeza ya 12 babiri n'abazana 18 babiri bakabafatanye na chef de zone mugore. Ni kuvuga hari mu chef de zone ya gatatu, hakabamo uwahoze atwara zone ya gatandatu bita Alex, hakabamo n'uwahoze atwara zone y'indi bita Boniface. Bakabafata na chef de zone y'umunani, bakabafata n'abandi bahungu babiri bafashe muri village ya 11.
Imbere yuko igipolisi gitangura kubafata ku munsi wa gatatu w'iyendwi, habanje kuba isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Icyo bagirizwa ahanini nuko boba bari mu bya politike hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera u Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari rementanya.
Babaziga ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirobere, iyo tere nayo bakavuga ko ari mizo y'umunani giraje ya 11. Boba mwageza kuyo ngo yoba mu politike ngo yoba kiroke Kirobere, ariko byose nta fatiro bifite. Amakamwageza ko yoba zizigwanisha mugomba kwigwanisha amaze kwibura, bakamwageza hari hakagwitsa kamaze nkizi kabatuma kazunguruka mu ikambi, bakamwageza ko ngo yoba ari we yatasebukira. Nta kintu kimwe byiza batuhura,
nta n'ikayi babatoye, nta na kompiyuta, mikoro yizi menye niri kwirakogwa. Kubera ko yinije kuba amatora yo guteranga chef de zone, bakabona ko ayo matora yogira ngo bagaba bari mu gasho kugira ngo ntibitoze basubire kwizerwa n'abanyagihugu.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa bagasaba ko atawobeshegwa.
Ngorano bapiga hari abantu nyine bari barabatandukana abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonera kure nishe rero nyine baragiye baramenyekana barabatangiye ku gipolisi, igipolisi rero ngo gihindura bagana ikindi n'iki bashite bagiranye ka ripoti. Ubu rero bari kubarabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye mu matsinda nyine. Ni kuvuga hari amadrone yagiye aradondagurwa kuko ariko ari bigomwa ibintu by'ibizirika. Ayo madrone abo bashaka dodone n'abo bose bariko barafatwa, hari n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpangu nyine, izi mpangu badondaguye. Nk'ubu hariho urupangu bavuze ko umuze n'umunani harimo abantu bafatiye, hanyuma cyo babeshya rero abo bantu ngo babatwaye ku rugamba nabo nyine barabashoye.
Kuri uyu wa gatanu, batatu muri abo bafashwe batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi y'impunzi irimwo ihana urubibe mbere n'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo, bagasaba ko borekugwa.
Amakenga n'ubwo aje karabifise kuko naho batubwiye ngo babajanye i Kigoma, nta muntu nibo yabakurikiranye ngo abaherekeze avuye ati aba bantu ndabone aho bashikiye. Kandi ishatse kidukira amakenga nuko umwanya wose bamazeho batigeze bemera ko tuvugana nabo. Amakenga turayasize ko bashobora kubaruka mu Burundi, kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe. Batwaye batatu hasigaye 15. Bo i Kigoma hariho shambure ihari, ishambure d'affaires ihari, aho abafungiye abantu bagizwe ibyaha bya politike, hakabaho naho bafungira abagize bya gisirikare. Ubwo bani bwinshi cyane kuko dufate nk'imizo n'umunani aho nsanzwe nterereye nsanzwe mbaye, hariho umugwi wari wigikiye ujya chef de zone w'umugabo. Abo barafite agashavu bavuga bati twege ntidushobora kumubona aguma yidegenze mu gihe uwacu nabo bamutwaye kumufunga. Abashigikiye chef de zone w'umugore bombi bakuru bakorana n'igipolisi bavuga ati natwe ntimuzotunanira tuzobamarira mu gasho nk'uko wametse umutwaye. Ubu tugashagira ubwoba cyane, bavuga bati yabona twege aba bantu baratugurishije baratumaze kuko incabwenge zari zihari baragiye na natwe aho dusigaye.
Sejya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi yeze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimwo inkoho. bamwe mu bari muri yo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumbanya umutekano kugira ngo igihugu cha Tanzania gishavure cerukane impunzi zose zitahuke. Ico bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabokizo kwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Yaklaverni yonguru na wanyine arakenu yenguru zitanduka nyiziki gani ro iwanyu muntara n'ibindi biganiriro rugi Amerika ibatunga niriza mushora kuzumva kuri wezi tatu akaburungu radio truve wa akaburungu com mukanya inyuma y'akaruhuko gato turaca tugaruka ku rupfu rw'umuririmbyi w'umuganda a radio. Itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri hizo ba itariki ntibagirwa ku bakunzi b'umuririmbyi w'umuganda Moses Sekiboga bakunze kwita radio akabari mu murwi Good Life aho bavyuka bumva inkuru y'incamugongo y'urupfu rwiwe muti none ivyamuranze mu buzima bwiwe ka muririmbyi nibiki mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu gihugu cy'u Rwanda niwe tubibaza.
I can be your African Michael Jackson, can be your Black John Lennon. I can be your African Michael Jackson, can be your Black John Lennon. Yeah, you take my breath away. I wanna love you night and day.
Nyuma yo gukubitirwa mu kabari kitwa D Bar Yantebe muri Uganda mu mirwano yatewe n'ubushyamirane bwawo bari kumwe Moses na Kintije Sekiboga wamenyekanye muri muzika ya Uganda by'umwihariko mu itsinda rya Good Life nka Moses Radio yitabye Imana mu rukerero rwo kuri uyu wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2018. Biravuga ko urupfu rw'uyu muhanzi warukunzwe cyane mu karere no hanze yako rukomoka ku ngaruka yatewe n'inkoni yaraherutse gukubitirwa muri ako kabari n'umusoro ucunga umutekano wa kabari bimuviramo guhungabana bikomeye ajyanwa muri koma. Mu minsi ishize nibwo uyu muhanzi yari yujuje imyaka 34 y'amavuko inshuti ze na bamwe mu bafane be bamukoreye ibirori by'isabukuru we ari mu bitaro bya Case Hospital n'ibitaro yamaze n'ibyumweru bibiri. Moze Radio yaririmbaga mu itsinda rya Good Life yarafatanije na mugenzi we Wizo. Uyu Wizo ni murumuna w'umuhanzi w'icyamamare Jose Chameleone muri Uganda. Itsinda Good Life ryatangiye muzika mu myaka ya 2004. Radio na Wizo batangiye kwamamara nka Good Life muri za 2009 ari nabwo batangiye kwigarurira imitima y'abanyayuganda ndetse bambuka n'imipaka babifashijwemo na zimwe mu ndirimbo zabo zari zigezweho zirimo yakanyujijeho mu karere Bread and Butter. Bimwe mu bihembo itsinda Good Life ryegukanye harimo Hype Music Award, Peel of Africa Music Award. Radio na Wizo kandi bahataniye ibikombe birimo cya Beta Awards muri 2013. Baza no guhatana muri MTV Awards mu mwaka wa 2014 gusa amahirwe ntiyabahiriye. Mu myaka ishize hari amakuru yakunze gusakara mu bitangazamakuru ko abahanzi bagiye bashaka gutandukana ariko bikarangira basubiranye. Urupfu rw'uyu muhanzi w'umuhanga rwashavuje benshi mu bahanzi bagenzi be bo mu karere uhereye kuri bagenzi be banyayuganda kugeza ubu bagiye gukorera ikiriyo mu rugo rwa nyakwigendera ruherereye ahitwa Makindye. Mu byaranze Radio mu mashuri yisumbuye hazamo kuyakundaga umuziki n'abakobwa nk'uko abo biganaga barimo Stephen Wakaza babitangaza. Yize amashuri yisumbuye kuri Holy Cross Lake View Senior Secondary School muri Jinja kuva mu wa mbere kugera mu wa kane. Akimara gusoza icyiciro rusange yakomereje kuri Kila College Boutique. Uyu muhanzi Radio bivuga ko mu myigire ye yari umuhanga mu buvanganzo cyangwa literature akanumva ururimi rw'icyongereza n'umuziki bidasanzwe kuko ngo Radio yatsindaga amarushanwa yose ya muzika yategurwaga ku rwego rw'akarere. Mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange ngo yakundaga kwibwiza inshuti z'abakobwa ndetse ngo yakundaga kuba kumwe nabo. Ku rundi ruhande ngo byari bigoye kuba wacirgera ku kibuga cy'umupira uyu muhanzi. Abamuzi barimo bwana Stephen Wakaza wemeza ko bicaranaga ku ntebe y'ishuri bavuga ko Radio akiri mu mashuri yisumbuye yakundaga kuba ari mu kiriziya yagiye kwiga indirimbo zabo mu idini gatolika ku buryo ngo yari umwe mu bakomeye bagaragazaga ubuhanga mu rubyiruko gatolika mu gihe cye. Mu bategetsi bakomeye bagize icyo bavuga ku rupfu rw'uyu muhanzi, twavuga nka perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, uyu mutegetsi yagize ati: "Nabwiwe iby'urupfu rw'umuhanzi Moses Sekiboga bakunze kwita Mozo Radio. Nari namaze kumutera inkunga ngo yivuze kandi nizeraga ko wenda hari icyo byatanga." Ati yari umuhanzi ukiri muto ufite impano kandi ejo hazaza he hari kuzaba heza. Asoza agira ati: "Naruhukire mu mahoro." Magingo y'umurambo wa nyakwigendera Radio wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Mulago Hospital. Biteganijwe ko bazamushyingura kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'uku kwezi kwa kabiri.
Una veniona kalina potential.
Hey, yo. This is General Ozzy Longside Radio and Wisdom.
Arakoze mugenzi wacu Rahike bagira ubusa rero ku buzima bwa radio agarutse ko mwumva ko akazina kiwe ko yahawe n'ababyeyi ari Moses Sekikoba. Kano karirimbo potential nako kari mu turirimbo twamenyekanye cyane gose mu karere kandi twakunzwe karirimbwe n'uwo muririmbyi. Abakunzi biwe mubandanye mwihangana umuririmbyi ngo aragenda ariko turirimbo two turagumaho tukaguma tubibutsa yuko yabayeho. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda studio ya 18 muri Komenaje we Diane na Hazo ni kakanya tutubaha ko gutasha mukaramuta inshuti n'abagenzi mufise ku mutima ni mukanya. Duca dutangurira kuri Mahoro ari ku murongo. Mahoro ikaze. Mahoro.
Yarame.
Mhm, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Murakomeye. Mhm. Uhereye amaje hega amahoro.
Ndi murasirazuba bw'u Rwanda.
Uri murasirazuba. Havugwa makinga mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Na amahoro n'izuba ryinshi cyane.
Akazuba kenshi.
Cyane rwose.
Twe natwe turabona ibirere byatu hindukiriye mu isi yahera akazuba kari kagarutse. Anahatari kenshi mugabe ushuhe bwo bwari bwabonetse ariko hasubiye gukanya.
Aho nanye zenga muri America ndarakonje cyane twebwe ngo kweri izuba harashyushye.
Eh natwe turi mu bihe by'ubukonje ariko ivyatandukanye mu misi yahera nuko vyagiye biraduga bigabanuka uvyasuye kumanuka. Harakonje natwe yego. Harakanye. Nuko mahoro ugashaka kuno musi tugutahiriza abansabwe.
Ayo munsi.
Eh.
Nshaka gutanya shopi na bavandimwe.
Eh.
Bari muri Amerika.
Mm. Duga kwijambo turakumva.
Mhm. Hanyuma tasozana ubwo nasoza witwatege kimana Emmanuel n'umuryango we bari muri Amerika.
Mhm.
Tasoza marume na masenge bari mu gihugu cya Uganda mu nkambi ya Uganda.
Mhm.
N'umuryango harimo Claude Senge yumva senge imana.
Mhm.
Jean Claude.
Mhm.
Na nyira nziza na nyira safari.
Bose ukabifurize kiga mahoro.
Na bifuriza kukomeza kuzagira umwaka mwisha wihirwe.
Mhm.
Kandi reka ariko naye nibagiye nashoje umuryango wanje.
Eh, aho ni wari guhera.
Nyaraje nyaraje nari nkumbuye
cyane. Eh wahereye ko wari ukumbuye cyane abo munana misi yose utsi ntacu.
Nombaga ndi ubikuze wo ari nacyo.
Eh.
Urakoze. Ndasoza umuryango wanje urimo papa na mama.
Eh.
Bari mu murenge wa Kamabuye. Nabo tuvukana Marcel ari Kigali na Thomas.
Ubutumwa burabashikiriye ahantu hose twizera yuko badakura ku murongo kwijwi rya Amerika bakaba babikorana aho urababwira baze baragumiza ko
cyane rwose ndetse na promotion twiganye 2013
urakoze
neza cyane.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza mahoro.
Yego namwe kwijwi rya Amerika murakoze cyane ariko we twavuganye nabo ntumenye.
Je nitwa Diane ni nahatwe.
Ni nahatwe naye uriya wanyakire niwe nibukaga neza.
Eh je ni mukankusi.
Yego.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Namwe ku ijwi rya Amerika mugubwe neza murakoze cyane.
Mhm. veniona kalina potential.
Hey, yo, yo, yo. This is General Oz alongside Radio and Weasel. And this is going out to all the potential ladies in the world. True.
Pesa si si stana mange Gali paize kupia Nunga Umushe wazo ona subisika Muchitenge Nangu muchitambala Awe subisika Vambiri Vama kapita Si vama kaona Awe Ndawa patupi ndalama palipe Anzanga Chimani kui I can do better. Simu una veni ona, kali na potential, potential.
Kumurongo hundi wa telefone tukaduse Cedric Chubahiro. Cedric ikaze kujugi Amerika. Cedric. Cedric ikaze kujugi Amerika. Numva tutariko turumvikana ni kakanya ijwi rya Amerika ribaha ko gutasha abanyu biciye mu kiganiro iwanyu mu ntara akaririmbo potential ka radio nibaze yuko kariko karabafasha kumwibuka ibihe byiza mwamwumvise akiriho imbere uko yitaba imana hari kuri genekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2018 kubandanya tubaryohereza weekend yanyu makbire muhinga bw'ivyuma ngo utuziki araza kugerageza uko ashoboye tafise na Daniel Niyonkuru Daniel ikaze kujugi Amerika Daniel ikaze kujugi Amerika uhererehega Daniel we twumva turi ko tukumva nabi nabi Amaja hemri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Makbir, numva tutariko turashobora. Numva tutariko turashobora kumvikana neza ku telefone yiwe. Ngira ngo ni ivyuma byagoranye ari kubunda ama telefone muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ntakunze koro hamwe bakunze mutwumva muri ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tudashobora kubatora ku ma telefone ivyumviro vyanyu mushaka kwitisha kuri radio yacu @gmail.com canke mukabitisha kuri Facebook yacu ari VOA radio yacu
I go do my best to stay chop the way do one banga. But we don't start to shall you go love for the batata. Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life. Yeah. Oh, motala jaye. Go. Rihanna make you roll away so. Go. Do your own, make I do my own. Mama, them papa, all of them want to quarrel. Yeah. You know that I'm a biggie man. Yeah. Kick harder than Jackie Chan. Yeah. My money coming, biggie bands. Yeah. Number one in your area. Yeah. Sule, I want me to Sule. Yeah. Don't play with me because your caro is my sister. Go, 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 go
Amerika rero ncuti bakunzi ningaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mariko mura twumviriza dusaba imbabazi ku bakunzi bacu mwumvise ko ivyumo no munsi bitatwereye ntitwashoboye kubatoraho mwari muri ariko ntacu kwa gatano tuzongera tubahekano kanya yakoze Macbill ya Bero ya tunganije kino kiganiro yakoze na ingenieur Joe yashikanye amajwi ahiwanyu na ejo ni mukankusi yaraduhagarikiye na Lidiane nahazo ministri ya 18 Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndayifurize kuranirwa manyu no muvyanyu. I love my life, I love my life, yeah, yeah.